mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jove Diane na Hazendongo ibiganiro vyuno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Umwonga wa watangura gutera nk'itariki imwe y'ukwa mbere mu gundi turatera mu mwera masi
bazirika kubera iki ko twarishya amahera yose akwiye kubera iki babyugarana ubaye umwaka wa mbere ubaye ko tuboherwa amaboko mu gongo abarimyi.
Aba ni bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Muramvya mu Burundi bagaruka kibazo cike na gifumbire kiriko kibacereza gutera ibiterwa bitandukanye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muraguma hagufi ya maradiyo yanyu. Hagataho abarundi bari Arusha muri Tanzania batanguye kwiyandikisha amatora ya kamarampaka hamwe nayo mwaka wa 2020 ariko ku ruhande rw'impunzi ziri Tanzania riraniga bemeza ko bakumiriwe. Tubafitiye inkuru muraza kubiyumva nayo nyene muraguma ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko aho zari perezida wa Liberia Madame Ellen Johnson Sirleaf yatahukanye agashimwe kitiriwemo Ibrahim gahabwa umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu muri Afrika akerekana ubutwari budasanzwe ku butegetsi bwiwe kandi akavaho ataguhiga imanga. Agashimwe kamaze gutangwa inshuro zitatu gusa mu myaka indwi ikigomo Ibrahim kigatanguje ubutegetsi rero bwa Madame Ellen Johnson bwa vuze ko vyinshi ariko ikigomo Ibrahim cemeza yuko yavyifashemwo neza. Madame Ellenson yabaye perezida wa mbere w'umupfasoni arongo abaye umuperezida muri Afrika akaba yaramukijwe Liberia kuva mu mwaka w'2006 yavuye ku butegetsi mu kwezi kwa hera asuribirirwa n'uwahoze ari umukinyi rurangiranwa wa kera George Weah. Umukuru w'igihugu cha Tanzania John Magufuli yatangaje ko igihugu ciwe gitegekanya kuvavanura n'umugambi wa ONU washizweho gamije gufasha impunzi guhangana no kumenyera ubuzima mu bihugu bibavyabakirie. Perezida Magufuli mu mpera zindwi twaraye dusozereye yasiguriye abadiplomate bari kumwe Dar es Salaam mu birori ivyo kubifuriza umwaka mwiza ko kuvana akarenge muri uwo mugambi bitewe n'ibazo vy'umutekano muke n'uburyo buke impunzi ziguriye muri Tanzania ni impunzi z'abarundi n'abakongomani. Igisata cha ONU citahi impunzi kw'isi RCR kivuga ko kuva muri 2015 abarundi barenga ibihumbi 250 aribo bahungiye Tanzania. Mwaka uheze igihugu cha Tanzania mukibuka ko cari cabaye kirahagarika guhugene igihugu impunzi z'abarundi no kwakina bashasha ingingo yari yatewe ivyatsi n'amashirahamwe atari make aharanira gateka kazi na muntu. Radijuki ya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikaze kandi incuti bakunze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze kuri no wa mbere ni habarundi baba Arusha muri Tanzania batangura kwiyandikisha amatora ya kamarampaka hamwe nayo mu mwaka wa 2020. Ico gihugu rero kibarizwamo impunzi z'abarundi barenga ibihumbi 254 ariko ntibemereye kwiyandikisha ku bwabo bati twarakumiriwe. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru Arusha aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Kubera ingorane zo gushikana ibikoresho mu buserukizi butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi yarusha muri Tanzania kuri no wa mbere niho igikorwa cyo kwiyandikisha mu matora ya kamarampaka cyatangura ku Barundi bahaba n'abahakorera. Icyo gikorwa kirahambaye kubw'umuhanuzi wa mbere atwara ibiro bya ambasade y'u Burundi biri yarusha, kuko abiyandikishije ari bo bazotora no mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Amos Ndimugwanko abahamagarira kucitaba ku bwinshi.
Igikorwa urabona no musere umunsi wa mbere kiko kigenda neza, abantu bariko baraza kwiyandikisha. Abarundi bari Arusha no mu micungararo yaho turabatumiye kwaza kwiyandikisha ku bwinshi kubera n'ibikorwa bibiri tuzokora. Hazo bari gutora ibwirizo nshingiro hama n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ko twabatumiye ko boza bakwiyandikisha ari benshi badatevye. Turabye abantu barenga ya Arusha benshi n'abakora muri East African Community. Bafite n'imiryango, bafite n'abana baranze imyaka 16. Bitagenze nabi, bigenze neza, twibaza ko azoruka kwijana n'abandi. Turabahamagariye abana bose bizaye na area tanzo na seni kubana bose kwiza imyaka 16 koza bose kwiyandikisha kubana bazofite uburenganzira bwo gutora muri 2020. Hajye wacu uburenganzira si byiza, ni byiza yuko umuntu aza kwerekana uburenganzira bwiwe na patriotisme yiwe igikwa kundi gihugu akaza gatora akagira muri referendum n'amatora ya 2020 kuko azoba ari karata imwe gusa yonyene izokoreshwa ico gihe.
Ishyirahamwe HCR gitaho impunzi ku isi rivuga ko ico gihugu ca Tanzania kirimwo impunzi z'abarundi barenga ibihumbi amajana 254. Ingingo ya kabiri y'itegeko ryarungitswe no mugwi ujejwe amatora seni mu buserukizi bw'u Burundi ku isi yose ivuga ko abo barundi batemerewe kwiyandikisha ngo batore. Bamwe muri bo bavuga ko gushira hamwe amatora abiri aya kamarampaka nayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ari intumbero yo kubakumira kugira ngo naho bazotahuka ntibazotore.
Uturamutse kandi akira abantu benshi bafite yanze y'igihugu kandi babo bafite icyo ugira bufite icyo wasikiri ibintu bikomeye by'agasuzuguru bamaze kubona ko n'igihugu n'amatongo yabo batabona ko igihugu ari cyabo, kuko niwe ushobora kugira ibintu nk'ibyo nagiye ukiri mu kiri mu ngorane ahubwo ibyo byaba bikwiye kuba bose nta n'umwe akuyavuye inyuma abanyepolitiki cyangwa umuntu byose kikagira gute kagira icyo bivuze ko birako ibintu bariko babikora ku nyungu zabo. Bwo mu nsange kwa dukumira kuri bijyana n'amatora tiri nubwo bavuga ko n'ibyo ko nabagira ikintu n'icyo abantu bari hanze y'igihugu mu gihe kiri hanze y'igihugu aka namwe ndetse n'anye politiki bagisho shikire cyangwa n'umuntu bari hanze y'igihugu biri bintu rero dukwiye amakuru ko dufasha ko ibintu abo niye nabi kuko n'ibyumvikana.
Abandi nabo bari bizeye ko amatora azogera baramaze guhunguka maze bakitora indongozi zabo bakagira uruhara mu buzima bw'igihugu.
N'amatora mu demire kende kuko aranze kuyajamwo uki yaba kampanye imeze neza ugasanga umwe wese atwaye mu mwidegende n'umwisanzuro muga gushika no munsi urabona ko hari cyangwa ryajyamo ngo vuga ndakwica ugasanga umuntu wese n'undi ari mu buraza turakubwoba uri hanze nawe numva nta jambo afise n'amagogo kuko tuye turane naho utundi bw'igihugu bugeze biraba kabatatira mbere ko turonderera uretse ko igihugu kiko kiratera gisubira inyuma. Twabyifuza none tuvyifuze kandi n'ibiganiro byara aho nibyo ukunda kuko icyatwirukanye n'ikirahava bitwaho dufaziye memanda gushika uno munsi twahunze igarahohotere ko abantu bagenda banyugurwa batogwa mu nzuzi ibyo byose urabona ko bitarahava hamwe amahoro n'umutekano yayo yabonetse abantu twese tukanegosiya tukayaga tubaba duti amahoro n'umutekano arabonetse mbere bicu bicu bose bajyanye politiki bahunze bagahunguka bakaza kutubwira ati amahoro yabonetse n'umuhunguke aho twese tumva duti birakenewe kweri reka tugende dutore ari yego cyane uya twese dukora gusa dusaba makungu ko yogira icyakoze tukakingirwa n'impunzi nyene.
Muri Tanzania hari biro bibiri byo kwandikiramo abazotora, kimwe kiri i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ahari icicaro gikuru c'ubuserukizi bw'u Burundi, hamwe n'iyarusha ahari biro bikorana n'umuryango w'Afrika y'ubuseruko ari naho hari abarundi benshi bakora mu mashirahamwe mpuzamakungu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru yarakenuye kugataka ku Burundi kose rero haracariko arabera ico gikogwa co kwandika abazokwitoza abazotora muri antunga muri kamarampaka hamwe n'amatora yo muri 2020. Uko kwandikwa kwatanguye kuri uno wa kane kukazohera kwa gatandatu, no kuvuga yuko kuzoba kumaze iminsi 10. Mukanya turaza gutandukira amakuru avugwa mu ntara, ariko imbere yaho tumira amategato.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Nukure honshuti bakunze abanyagi hugo muntara ya Murambya bari dogwa ko babuze ifumbire y'ikizungu kugira ngo bateragire mu ndimo. Ni mugihe bavuga ko bategezwa kuba bahejeje gutera imbuto z'impeshi kugira ngo birinde kuzogira ingorane zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi basigura ko uwo mwavu bazowuronka vuba kuko ngo ugeze ku mbibe z'igihugu winjira. Umunyamakuru wacu muntara ya Murambya Diane Ndonse yaduteguriye ino nkuru.
Abarimyi bo muri komine Rutegama yo mu ntara ya Murambya bafise akababaro ko bagomba kuraza ubusizi bw'impeshi. Intandaro ni kubura ifumbire y'ikizungu isanzwe itangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iyo basanzwe bagura amafaranga yabo. Aba ni bamwe muri abo barimyi.
Ubona tutabuzine ngo dutere amasize nse ntiyagoroye kuko twabuze amase. Ni mutegaruke ko n'ukuri turonka amase n'ukuri twabuze amase ga dutere n'ukuri. Twakerewe nyine mu mwonga twaracerewe n'imyaka. Mu mwonga watangura gutera nk'itari kimwe kwa mbere watera mu mwonga mugu ntituratera mu mwonga era amase.
Ahubwo mudushikire umukuru w'igihugu ati himiriza abantu babiziritse. Bazirika kubera iki? Ko twarishye amahera yose akwiye. Tuyafise n'ubundi duce turiha. Kubera iki babyugarana? Ubaye mwaka wa mbere ubayeho. Tutaribwa abone nk'ibi tuboherwa amaboko mugongo abarimyi twebwe twiguriye amase y'iwacu twemera kuyariha badufashe ejo mu gitondo president ababwira ati bose ati bahirize kuko ubwo turavuze
kukaba nkako indongozi z'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara zivuga ko muri kino gihe icyo zifasha abarimyi ari kubahimiriza gutegura ubusizi mu kurindira iyo fumbire. Nzeyimana Remi ajejwe gisata cyo gukwiragiza inyigisho mu banyagihugu muri cyo gisata.
Icyo dufasha abarimye muri iki gihe no kugira bitegure ku buryo gihe umwavuzo ushikira bosanga bose baramaze kurima ama basigaje gutera gusa ari ikintu bita kuri hasorde y'umwavu baba yarishe kuri avance. Twarinde yuko umwavu ushitse ariho baca bari hasorde bacha bagende batwaye no umwavu batwiteze rero vuba nkuko abijeje umushikiranganje baguma babitwemere.
Ariko rero abarimye basana bariko barihebura muri uko kurindira. Amakuru dukura mu bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara nuko muri rusangi mu makomine ya Rutegama, Mbuye na Kiganda ibitegwa vy'impeshi bitarenze itariki zitanu bitarategwa. Uyu murimyi avuga ko bamaze gucererwa hamwe iyo fumbire itabonetse vuba bwango bashobora kutazokwimbura.
Twipfuza yuko cyo mu gitondo biva mu nzira kuko urabona tumaze kwinjira mu kwezi kwa gatatu tuzorima ibitacera kuko niko twegwe twatumereye muri iki kiringo cy'iwacu ngahaye mu ntara Murambya. N'isi ishuha kagira n'ibindi bice ikanya twatumenyere yuko twegwe turiha impeshi turanana gatansi tugaca turima neza tugatunguka umwimbo mwiza cyane usumba.
Ariko rero ujejwe inyigisho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara Reme Nzeyimana siko abibona.
Igitegwa kinini hanini ni igitegwa cy'ibiharage nacyo rero turavye ku impeshi imeze ntituracererwa musanzwe kugira ngo tube twacere nuko baba bateye inyuma y'ukwezi kwa kabiri. Muga kenshi uko bari bamaze kubimenyera batera ku masuku uko ari imye niko azaratera kugira ngo ahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Benshi baratangura gutera itariki 15 bagaca bajana bagaheza nk'itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Ntituvuga rero ko baracererwa baracyari mu gihe cy'impeshi.
Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baremeza ko intara ya Murambya iri mu gitigiri cy'izindi ntara zitarashikirwa n'ifumbire. Prosper Dodiko arongoye umugambi ujejwe gusubiza isi akanovera mu kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna ku rwego rw'igihugu. Arahumuriza abarimyi avuga ko itariki 15 z'uku kwezi ifumbire izoba yabashikiriye.
Turaje mu gihugu cyose hariho intara zimwe zimwe ifumbire imaze gushika nka za Kirundo, Ngozi, Kayanza ariko ahandi ntizirashika ariko amatwa dusumira kugira harizo batubwiye ziza ziri ku mupaka n'izindi ziza ziri mu nzira turabye rero ikiringo tugeze ko tabona ko koko hariko haregereza gutera ariko iyo hatabaye hindagurika ry'ibihe twatumye yuko abarimi batangura gutera cyaka 15 zo kwa kabiri zo tariki rero tuzirabye turabona yuko ifumbire izo yamaze gushika itaringe mu ntara zose
nubwo iyo fumbire yo bashikira abarimi asana batakaje icizere cyo kwamabaronswa uwo mwavu imugeshira hamwe ryari risanzwe ribafasha kugira ngo bashobore gushikira umwavu biboroheye tubura haheza amezi abiri arenga leta ihagaritse ibikorwa byayo mu ntara zitanu yahora ikoreramwo harimo niya Muramvya aha tukibutsa ko iryo shira hamwe ryanafasha abarimyi mu kubaha inyigisho zijanye n'uburimyi kugira ngo bashobore kuronka umwimbo mwinshi ivyo biruko mugihe abarimyi bidoga bavuga ko bataronka abafundi b'indimo mu mihani wabo Prosper Dodico ajejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi abahamagarira kwironderera abo bafundi b'indimo ubwabo
ariko rico twagoma tubibutse nuko umugoronome abari umwe ntiyo kwira imihana yose nico gituma rero twagomba guhamagarira abarimyi bahindure ivyumviro bahindure ingene babaye kuko jewe umugoronome n'umurimyi ndamugeranya n'umugwayi na muganga kuko iyo umugwayi arinza gwara niwaza kurondera muganga ati je ndagwaye mfasha jewe ndifuza rero yuko bahinduye intumbero kuvuga bati umurimyi akeneye kurima akava hasi agahiga umugoronome ati jewe ndafise ikintu mfasha ngomba ndimi igitegwa runaka nzogura ifumbire ingana gute nzoyikoresha gute kuko tugumye tuguma muhira birumvikana ko umugoronome atazotembera mu mpana yose hari gihe bose bakeneye gutera umunsi umwe none wumva iyo hagendura gute
tumenyeshe ko ubwoko bw'ifumbire abarimyi bakeneye muri kino gihe ari nayo basanzwe bakoresha iri ubwoko bune ari nabwo DAP IRE CASER na NPK 17 17 umufuko w'ibiro 25 ukagurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 25 hamwe n'ibihumbi 28 iruhande y'iyi myavu ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buhanura abarimyi kwivanga n'ifumbire y'ikirundi isanzwe itangwa n'ibitungwa borora mu ntara ya Muramvya Diane Donse ijwi rya Amerika
Tiene ndonse arakenuri ye na inabice ku masonga mukanya abakenyezi bakora umwuga wo guteka kwibarabara rya Bujumbura ce bitoke muri commune ya Gihanga intara ya Bubanza mu Burundi barashima ko uwo mwuga wabeshejeho Evariste Nzikobanya nka mugenzi wacu mu Ibubanza yakubitiye kubaraba bamugira rimwe mu byo bakora
Kweduteka umuceri amafiriti nibiharage
jewe nteka umuceri nibiharage namafiriti nibiraya
Turi kwibarabara rya gatanu rishamitse kwibarabara rya Bujumbura c'ibitoke RN5 mu rurimi rw'Igifaransa kuri iryo barabara rya gatanu rija ku mugwa mukuru wa komine Gihanga y'intara Bubanza hari abakenyezi barenga kuri 10 bahakorera umwuga wabeshejeho uwo mwuga no guteka ibifungurwa baheza bakadandaza bihiye abakenyezi Harimana Yusina na niyo nkuru daforoza ijwi rya Amerika yabasanze aho bakorera umwuga wo guteka
abakiriye n'abava mu mirima kubera twe twagwanije ugwangara bwo konona mu mirima kubera tutaraza ngaha kwibarabara baronona bakiba nk'ibigori cyangwa ibijumu ariko kuva tuza ngaha kwibarabara nta muntu n'umwe aravuze induru yuko bamwononeye
bamwe bava mu mirima iyo bashonje bagiye gukora baraza kurya akivuna gasase ngaha nyene dukorera ngaha kwitepe cyanke tukakira ingenzi nyene babururuka mu miduga cyanke nkubiri barabara ariko rirakogwa nk'abariko barakorera mu barabara bashonje baraza kurya
uwo mwuga wo guteka ibifungurwa urabeshejeho abo bakenyezi bawukora umufasoni Harerimana amaze imyaka 2 akora uwo mwuga ari mu bashima ko ubafitiye akamaro kanini
nda kwanije imyaka 2 kandi ndatunze abana 5 Ego nahomba nahiwanje mbahiwanje ariko ndatunza abo bana 5 umwe umwana wa mbere yiga mu mwaka w'8 jewe ndunguka yabantunguka abana banje baba babirukana kwishyura ndose mbitanu nchangurira gahuza umwana canke nkanwa gacupa mbonye atacho nkeneye nkagura gasahani nkambika umwana nkabagurira twa kujya twiza nkabafungurira akagira amagara meza
aho benshi bita kwitepe radio ijwi rya Amerika yahasanze abahakorera akazi ko kunguruza abantu ku makinga no ku mapikipiki bashima icyumviro cyabo bakenyezi cyo gukinjika ibifungurwa irankunda Edward yunguruza abantu ku ipikipiki avuga ko atahandi yivunira umusase ataraho kujya gatanu rya Gihanga.
Aya nkajewe mu kazi ka misi yose ngo ndagutwara moto ngaha aya parikinga ngaha nyene ku ikaburimbi rufate nka aya mbere iyo duhagaze ngaha kuri parikinga umuntu agasonza ntirirwa araje hariya kuri sante acafungurira ngaha nyene ku ibaraba biradufasha cyane kuri kandi batanga n'imirire myinshi sico kimwe na hariya kuri sante nawe ubu turiye mengo ntiwumva n'icyo uriye mugabo ngahaye bagwaye nk'ibyatanu cyangwa ibyatandatu urumva ko hazi
reka n'akarenzo Yohani Bosiko yunguruza abantu ku ikinga ngaha Igihanga ari mu bashima icyumviro cyabo bakenyezi bamwe bakunze kwita ba mama nitiriye
na cyane cyane ahubwo twatomboye kuko igihe batari bwaze kabisa gutwaronka gahengwe kuko twarinda kuje hariya kuri sante Gihanga rero ari ku uyu munsi kabisa tugira ku gatonyi dufise ayo majya atanu tugasha twamaduka atagatonyi tugafungura hanyuma duje gufungura tugasha turonka intege cyane zo kugira ngo dutware umukiriye neza atangonane zirinze kuhaba kabisa. Yego.
Iruhande yabo bagendesha ivyuma vyunguruza abantu harabandi bashima icyumviro cyabo bakenyezi abo nabo nabakora ibikorwa vy'uburimyi mu matongo ari ku nkengera z'ishamba cimeza rya Rukoko. Ubwo rudandazwa rw'ibifungurwa bitetse rukorwa nabo bakenyezi ku ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke rurazwi n'ubutegetsi bwa komine Gihanga. Idefonse Bazirutwabo, umuhanuzi wa mustanteri wa komine Gihanga, ajejwe ibibazo vy'intwaro n'imibano aravyemeza.
Rudandazwa ko barakora ni kwa rudandazwa usanga bayita rudandazwa rwo mu ibarabara. Tusanga abantu kwera imirimo ikorerwa hafi yaho hantu hari abantu bashakeneye kuraba ko ntubivuna inzara karusanga rero bo nyene bari yungunganya bakashiraho utuntu badandatse kugira ngo bashobore gufungura. Ntandatswa rero rutanye n'ibifungurwa hanini bafungura buno nyene atari byo bitetse ahanini n'ibyo bakora kubera ko ari hafi y'indi miro aho abakozi babagiye kurima bakeneye ko kwivuna umusasi.
Abo bakenyezi badandaza ibyo bifungurwa bitetse ntibatangishwa amatagisi ibyo bakaba babikenguruka ariko icyo basabwa n'ubutegetsi bwa komine Gihanga n'ukugira isuku kugira abahafungurira ntibakura indwara ziturutse ku isuku rike nk'uko Bazirutwabo yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ego ko yo hari ifungurwa abakozi bashobora kwikora ko birumvikana ko hari iciza bizana naho biko bikorwa uko ibyo niho karusha kuba kahari ariko turifuza ko mu minsi za tutoba tunganya neza kugira ngo bashobore gukora igikorwa kibereye kiri ahantu hasukuye kuko biragoye ko n'ahantu hatari n'amazi amazi ntabegereye urumva n'izo ngenzi zavaze handurira inyanda no kujisho ntihabereye nicyo niwo mugambi dufise twabwira nti wese ayo bari twaraba ko bakwitunganya kuko birafasha hajya kwibarabara ingenzi zirengana zirakeneye kwisama n'abadandaza n'imikate nkawujya uhora mubona mu gisagara cya Bujumbura.
Abo bakenyezi bakora umwuga wo gukinjika aho kwibarabara rya Bujumbura c'ibitoke mu gace ka komine Gihanga bamwe bakunze kwita ba mama nitiriye bafise icyo basaba batera kamo abo bafasha gushingishira hamwe kugira bikunde batera imbere kurusha. Igihanga mu ntara Bubanza, Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
ko turasozera ikiganiro cyacu cuno musa ariko imbere yuko duhava duhanagahindukira inkuru imwe yindi vuga mu karere umunyepolitiki atabwa rumwe na leta ya Kenya Raila Odinga aheruka kwirahiza nk'umukuru w'igihugu cha Kenya nk'umukuru w'abanyagihugu wo muri Kenya asaba ko hatunganywa ayandi matora bitarenze mu kwezi kwa munani hagataho abaserukira ibihugu vya rutura muri ico gihugu harimo na leta z'umwe za Amerika ejo barasohoye itangazo bavuga ko ico gihugu kigeze mu mayira abiri barasaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwirinda gukoresha ingufu mu gusaba ivyo bipfuza leta nayo bakayihamagarira kubaha ubutungane no kudahonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu eroje wirika neza akoreje urya Amerika i Nairobi yasomye ibikuru bikuru biri muri iryo tangazo
Muri iyo tangazo abaseruka ibihugu bya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Odeka serukira Amerika muri ico gihugu bemeza ko Kenya ari igihugu kidasanzwe bagira bati twebwe kuba hano nk'aba diplomate turabona ku munsi ubwitange no kurondera imirimo mishasha abanyakenya bagira ingufu no kuvumbura ibintu bishasha hamwe n'intambwe ya demokrasi Kenya yagize kuvironso kwikukira Babandanya bavuga ko iyo ntambwe n'ibindi byinshi Kenya yashitse ko vyatumye kibi gihugu cicitegererezo n'ubufatiro mu karere muri Afrika mbere no ku isi yose bashikiriza ko nk'ibindi bihugu byose byemera demokarasi n'ivyo baserukira birimwo demokarasi ya Kenya itaragera ku rugero rutunganye rwose ariko banasigura ko ishobora kandi itegererezwa kuguma ari isoko ry'inkomezi kuri bose Abo ambasaderi baseruka ibihugu vya rutura muri Kenya bamenyesha ko batewe umutima uhagaze n'ibiriko biraba muri politike ya Kenya kuva mu minsi heze bavuga ko yaba leta canke batavuga rumwe nayo bafashe intambwe zituma inzego z'igihugu zikinyizwa mu bwigenge bwazo hanyuma zigakwegera abanyakenya kwicamwe ibice Uturorero batanga n'utwarayira Odinga yimitse nk'umukuru w'igihugu aho nyanze bwizwa nshingiro yemeza ko hagarariye hamwe n'inyifato ya leta yo kubugara ibinyamakuru kwa ka passport indongozi zitavuga rumwe n'ubutegetsi kwanka gushira mu ngiro ingingo za sentare n'ukwirukana umunyamategeka azwi cyane Miguna Miguna kandi leta ariyo yarijejwe guhagararira ubwigenge bw'abantu bose hisunzwe amategeka idakumiriye bemeza ko bakunzi bose ba Kenya ikari gihe cyo gutera kamo ko gutabaza ibintu bitarayangara Abo baseruka ibihugu vya rutura muri Kenya mu itangazo ryabo ntibaryo umuntu wa bagira bati irari ry'abanyepolitike ririko rya kinkomeza inzego z'igihugu ryongera ricagagura imigozi y'ubwiyunga abanyakenya bubatse buke buke imyaka itari mike basigura ko kugira ngo demokarasi igende neza abatwara batwarira abanyagihugu bose hanyuma mu gihe abatwarwa bateme ibyo abatware bikirwa tamarasa banje guseseka Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bavuga ko bahari kugira ngo leta yisuzume hatagenda neza na ibinyamakuru vyigenga n'amashirahamwe adahanirije cyo vya politike bagatuma abantu bamenye biriko biraba no gufasha mu biganiro ivyo bigatuma imigambi y'igihugu itera imbere kurusha bashimangira ko Kenya igeze mu mayira abiri mu rugendo rwayo rwa demokarasi bakagira bati indongozi zayo zitegerezwa gufata inzira nyayo kugira ngo ico gihugu gitere imbere mu kurangiza basaba leta ya Kenya kubahiza ingingo zose za sentare no gukurikiza amategeko mu gihijuriye canke iziyamirije bayibutsa kandi kubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro bw'itangaza makuru n'ubundi bwigenge bwose bwa kiremwa muntu butegerezwa gukingirwa harimwo ubwo kugira imyiyerekano mu mahoro amaze inzego z'umutekano zikirinda gukoresha ingufu mu kuyibuza abatavuganwa n'ubutegetsi nabo basabwa kwemera ivyavuye mu matora yo kwa 2026 ukwezi kwa 10 mu mwaka uheze bakanashira mu mitwe yabo ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto nabo akabicegera ca president Abo batavuganwa n'ubutegetsi babwirwa kandi kwibara urufunguzo rwa vyose mu biganiro bo n'abandi banyakenya benshi bifuza. Ikindi abambasaderi bibutsa batavuganwa n'ubutegetsi nuko gukoresha ingufu no guca ku bintu bwizwa nshingiro kugira ngo bashikire ubutegetsi bitemewe na gato. Ku ndunduro ya vyose abaseruka ibihugu vya rutura muri Kenya bavuga ko bazobandanya bafasha igihugu ca Kenya ibihugu vyabo biriko bishoramwe imitahe kandi bizeye kazoza keza kacu ariko ko abanyakenya ubwabo ariyo bazotegerezwa gutorera umuti ibibazo vy'igihugu cabo eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, was different with me.
nukuru nchuti bakunzi bijugi amerikani nga duche du sozeri likiganiro iwanyo munhara tukari utagusa yuko wahoza li perezida wa Liberia madame Ellen Johnson Sirleaf yata ukanye agashimwe kitiriwe mo Ibrahim gahabwa umuntu yahoza ari umukuru w'igihugu muri Afrika akerekana ubutwari budasanzwe mu butegetsi bwiwe kandi akava ku butegetsi atarinze guhiga imanga ako gashimwe ndigize irya kane uno mwaka gatanga nyuma y'imyaka indwi gatangujwe n'ikigo mo Ibrahim makoze kutwumviriza yakoze makibili ya Bero yatrokanije amajwi mashuwe kumva hamwe na engineer Linas yashikanya hiwanyu Diane nahazwe twari kumwe muri studio tuzosubire ejo naho twatanguriye mugire indwi nziza.
She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me. Turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broski.